Mu migambwe itavuga rumwe na leta haratanguye kuba icyo twakwita imbomboranya aho abahora bakorana batakiri kumwe cyangwa batanguye gukumirana hagati y'izo mpari hagati y'ivyo bintu vyabaye iyo ni ntanduruko y'ivyavuye mu nama ya Sinarede yabaye muri impera y'uko yiyindwi itariki 23 gushika ku tariki 25 z'ukwezi kwa kane aho bahindagura bagakura abantu bari ku mutwe bagakura abantu basanzwe bari kumwe haraheze umwaka muri ugo runani Sinarede twagerageje rero kuba turi kumwe uno munsi na Honorable Hussein Rajabu asanzwe ari umunyepolitiki w'imena akurikirana hafi ivy'u Burundi kandi yahora ari muri ico muri ugo runani Sinarede mugabo ubu we n'abayoboke biwe atamuntu akibona iyo baciye nyakubahwa Honorable Hussein Rajabu turabaramukije
mwaramutse ciramunda mwaramutse namwiriwe kubare ko baratwumviriza bitumwe n'umwanya baronkeye ko aya makuru
nkuko twabivuze mu ntangamarara twahora tumenyereye kumva yuko abanywanyi banyu bahurikiye muri Sinarede bari basanzwe bafise ibikorwa vyiza kandi bitagayitse murashobora kutubwira igituma inyuma y'iyo nama yaheze itariki 25 abantu musanzwe cyangwa basanzwe babayobokera musanzwe mukorana atabo twasubiye kubona muri uyo mugwi w'imigambwe itiriwe Sinarede murashobora kutubwira impamvu murashobora kudusigurira ivyo ari vyo cyangwa nkumbure mukatubwira yuko ari inyifato nshasha bafashe ituma abantu batari bake bakumirwa cyangwa babivamwo bareke kusa barakorana nabo muri Sinarede ijambo riguhanyu nyakubahwa Honorable Hussein Rajabu
urakoze cyane mbanje kugusaba imbabazi kukugene tutashoboye kuvugana ku munsi wejo ariho mwari mwategekanije aya makuru no kuvuga twari mu bikogwa byo kwibuka tariki Petero Nkurunziza yadushize mu munyororo kugira ngo ashobore koroherwa ashobore kuzitira mu kutegura aya manyanga mu gutegura aya maroregwa yamushikanye ku ntumbero iriko irasesa amaraso muri kino gihe nigenekerezo rero rya 27 ndamukiza ngarutse kuri ico kibazo urunani Sinarede gwavutse mu ngorane nyinshi murazi neza yuko hariho abanyepolitike batari bake batahuriza ku bibazo bimwe bimwe iki kibazo kijanye no guhonyanga amasezerano ya Arusha ni kibazo caje gitamwo kuwundi mwuka utari mwiza utari ushemeye hagati y'imigwi imwe imwe ya politike hamwe n'imigambwe imwe imwe wanashaka hariho n'imigambwe yari ifitaniye ingorane hagati muri yo murazi neza yuko ariyo hari yagiye iricagaguramwo amashami za nyakuri n'ibindi urunani Sinarede rero gwavutse mu bihe bigoye twebwe SNDD-FDD twiyemeje gushigikira amategeko kubahiriza amategeko twagira tuti abanyepolitike batavuga rumwe na kakagwe kariko karasesa amaraso mu gihugu babanze bicare hamwe noneho bakureho intambamye zose zotuma canke zatumye batarabana giza murazi ibinyoma bitari bike vyagiye birashikirizwa murazi intumbero zimwe zimwe zidashembeye zagiye zirafatwa nabagiye barakorera mu kwa Nkurunziza murazi ibintu vyagiye birashika mu mwaka w'2010 aho hariho bamwe wasanga bapfunditse jambo n'abandi ukacusanga bukeye bakasikorosi bamaze kwishikana ku butegetsi bakavyita ngo ushaka kugwanya uramwegera hanyuma ukamugwanya muri kumwe ivyitwazo rero ntibibura ntaworeka rero kugira ubwoba twebwe rero twari dufise ubwoba ubwo bwoba twarabwerekanye ayo makenga twarayerekanye kugira ngo abo banyepolitike bubake urunani apana urunani rumeze nk'ugwigenza nk'urushaka kuyobora nk'uruyobora igihugu mwaravyumvise nyangoma yarabivuze avuga ibijanye n'amareta mfata kibanza amareta afata kibanza tubona neza yuko adashoboka kuko nishobora kugira amareta mu gihe udashobora kuba wicaye ahantu ugenzura wewe nyene kuko nabagiye bararonka ahantu bagenzura abonye nyene basavimbi nabandi hijya no hino mu ntambara canke mu rugamba rwagiye rurakogwa n'imigwi imwe imwe hijya no hino ku isi nta bintu by'amareta mfata kibanza bagiye barashiraho canke amareta yo mu buhungiro nico gituma natwebwe muri senarede twabona neza yuko ivyo bintu bidashoboka hakuja mu bintu byo kuyobora kuja mu bintu byo kwigenza nk'abategetsi bategerezwa kugira umubabaro wategerezwa kuja mu rugamba turazi neza yuko urugamba rutaryoshe rutabereye ruraruhije nibindi ninacyo gituma rero na nyangoma atigeze yoroherwa ntiyigeze yoroherwa kuko ntibamworohereje kugira ngo ashore gukora ibyategekanijwe byose ibi bireko biravugwa ni bintu byo gusiga inkore ku maso abafise icyizere kuri iyo senarede twifuza ko senarede ubwa mbere rubona urunani nyezina hanyuma ubwa kabiri rukigenza rukatuma abanyepolitike bigenza nk'abari ku rugamba abari ku rugamba babigenza gute bitwararika impfuvyi n'abapfakazi bitwararika abapfunzwe hirya no hino bitwararika gufasha indembe abo bagenda barakomeretswa bacika ku icumu hirya no hino ivyo cyane cyane turabibona mu bare muri societe civile ariko muri aba bari mu rwego rwa Senared hariho bamwe bamwe tubona umenga atariho bari hariho bamwe bamwe tubona nk'ukumenga batavyitwararika kuko badafise umuntu numwe apfunzwe usanga mu mihari yabo badafise abantu bagiye baragandagugwa tugashaka rero yuko izi ngorane rero ziri ku rubuga tuzisangira twese ziba iza bose mu gihe rero ibyo bintu bitabaye twebwe twagira tuti ugo rwego rwa Senarede ntituja muri izo nzego zitunganya ibikorwa mu gihe tutumva kumwe yuko izo nzego ari zo ku rubuga aho ndakwishuye no kumenya neza yuko CNDD-FDD yiyemeje kubahiriza amategeko ntiyagiye muri zijya nzego z'amakomisiyo mugabo yagumye mu rwego rwa directoire n'ubu rero nico kimwe mwavuze ibintu vyikumigwa canke kuvamwo n'ukuri aba CNDD-FDD ntibigeze binjira muri bijya bikorwa by'amakomisiyo kuko n'ubu turacabasaba turacasaba bajya ba Senarede yuko ugo runani rubu runani koko gwicarire ibibazo bive mu nzira hanyuma hategugwe ibindi bikorwa ivyo bibazo vyavuyemwo ni naho abarurongora bashobora koroherwa ni naho aba bajejwe amakomisiyo bashobora koroherwa bagakorana neza n'indongozi zabo kuvyukuri rero twebwe nta numwe yadukumiriye kandi nta nyifato nimwe twebwe twigeze tugira canke tuzogira yo gushaka kuja mu makomisiyo kurongora ibinabiriya canke kurongora ugo runani nyezina ariko kubijanye n'urugamba n'ukuri Petero Nkurunziza ariko arasesa amaraso mu gihugu n'ukuri tuzohangana nawe bimwe biboneka naba rero bari muri Senarede canke nabandi bose batari muri Senarede mu gihe bazuba bari ku rubuga bariko barota umucanwa waya marushwa ya Petero Nkurunziza basukamwo tuzofashanya. Tuzobafashanya kandi tuzokwitwaza urunani nyene nkabo muri Senarete. Hariho bamwe bamwe mu bisanzwe tutavuga rumwe. Tutavuga rumwe ariko ubu ukubera ibijanye n'urunani Senarete tubasanze ku rubuga twamadufashanya. Twabadufashanya tukabona yuko twebwe twese turi mu runane rumwe cyanke mu ishira hamwe rifise intumbero imwe. Ngaho rero ngira murabitahuye murabitahuye kuko izi ngorane ziri muri Senarede zabaye ejo bundi zajanye no kwishira hejuru kwa bamwe bamwe bakibagira ibikogwa nyezina urunani Senarede rujejwe. Murabona neza yuko iyo nama yaheza ku igenekerezo rya 25. Igenekerezo rya 26 ndamukiza niwo munsi imyirekano yatangura. Ariko muri ugo runani Senarede ntibigeze bafata umwanya na mutoya kugira bibuke n'uyo mwaka ayo maroregwa ayo maraso yari kwaraseswa na Petero Nkurunziza kugira ngo bagire yo evaluation bongere biyihe intumbero yindi yo muri uyu mwaka ukurikira. Murabona neza yuko ibyo bintu bigoye, murabona neza yuko ibyo bintu bidashemeye na gato.
Hariho umutekano muke cyane wibonekeza mu gisagara cya Bujumbura na cyane cyane biratanguye kuboneka hagati mu gihugu nk'imugongomanga, aho ubu vyabaye ndanse no kuri aho basigaye barasaba kica abasoda bakuru bakuru bakagerageza kwica n'abashikiranganje. None mwebwe hari kintu mubizi ko mwoba muzi kuri izo assassinat cible ziriko ziraba ibujumbura? Nkumbure mwoba mutusumba kubimenya kuko abavyagerezwa aba abo twibaza yuko boba babikora cyangwa babitegura ari abantu mwoba mwarasangiye urugamba aho muri iyo myaka ya 90. Ijambo ni rwanyu Honorable Hussein Rajab.
Petero Nkurunziza amaze kwiyumvira kwihagira ikiringo cya gatatu ku nguvu aho nyanze amategeko, aho nyanze ibwirizwa shingiro, agahonyanga amasezerano ya Arusha hamwe n'amategeko y'umugambwe CNDD-FDD, harabo yigishije ubwicanyi kugira ngo bazomukingire baramenya. Muri abo rero harimo umwe umwe asanzwe ari mu bo twagendanye nivyo. Ariko hariho n'abandi twagiye turabona tumaze gushika baje mu nzego tumaze gushika ku butegetsi tumaze kwitegurira kuja mu myiyamamazo y'ibihumbi 2005 n'aba bakazungu n'abandi abo ntitware kumwe mu rugamba. Hariho wanashaka no mu banyepolitike benshi benshi ushobora kubona yuko bakingira bamukingira kubwicanyi akora kubwicanyi Petero Nkurunziza akora, bakabwegeka ku bandi, bakabwegeka ku bindi bihugu, bakabwegeka ku nshuti z'u Burundi, abo ni nkabajya banyamitwe. Abo nabo murazi neza yuko tutagendaje ku rugamba twababonye binjira muri CNDD-FDD bavuye mu yindi migambwe, twababonye twaramaze kuva ku rugamba. Ariko ivyo rero ntaco bisigura ngo nakana naka ivyo tubivemwo. Tureke kwama twiyumvira abantu bamwe bamwe ku giti cyabo, tumenye neza yuko kizigenza wakagwi kica mu gihugu ari Petero Nkurunziza. Ashobora gukoresha uwo bagendanye canke uwo batagendanye, akoresha wanashaka n'abacangero muri izo ntera hamwe zivugwa, bakaza bakarasa abantu hirya no hino vyitwa yuko bariko baracingero ku Petero Nkurunziza azoshobora kubasubiriza mu ndumane. ivyo rero no kwitonda nitumere nk'abandi batinya kudoma ku rutoke bizera ko Petero Nkurunziza hariho ivyo bazoshobora gusangira hari ivyo ashobora kubaha ari babandi wamawumva ngo abamukikuje canke ngo abamukorera nabi ivyo vyaravuzwe Petero Nkurunziza ntacho ndamusaba ndamuzi bihagije twasezeranye neza itariki zitatu ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi ndamurahiye yuko ntazokwigera ndamushigikira muri uwo mugambi wo guhonyanga amategeko muri uwo mugambi wo guhonyanga amasezerano ya Arusha muri uwo mugambi wo guhonyanga ibwirizwa shingiro murazi neza yuko ivyo vyabereye kukirimbiwe twama tubisubiramwo naho mu maradio bavuga ibindi murazi neza yuko kubera ivyo akagukiwe nanse kugakoreramwo inama mpanuzwa jambo yiwe iyo yise yinararibonye na yanse izuba riva uwo mugambwe wiwe naramweretse neza yuko nta urimwo ari naco gituma vyanamunaniye kugira ngo ankure muri ivyo vyose nkuko yabigenjeje kubandi kuko ntashobora kunkura mu kagwi ntarimwo jewe ndi muri CNDD-FDD yubahiriza amategeko CNDD-FDD yubahiriza ibiringo CNDD-FDD igwanya ubwicanyi CNDD-FDD ihanganye na Petero Nkurunziza nk'umukuru w'akagwi kariko karasesa amaraso mu Burundi ntidukeneye kumenya ngo uyu cankuriye nibo bariko barakora ayo maroregwa tukazima tuzi wo duhanganye uwariwe akarero karahari no mu bindi bihugu kuko genda ilahe ku kibazo kijanye na Cote d'Ivoire uzosanga hapfunzwe umuwahoze ari umukuru w'igihugu cha Cote d'Ivoire Bagbo na cyane cyane hakajamwo wararongoye ugwaruka rumeze nk'izi mbonera kure nk'izi ntera hamwe zikorera mu Burundi ariwe Charles Le Goude ni havugwa ngo koloneli naka majoro naka canke naka uzobazwa aya maroregwa yose ni Petero Nkurunziza abanyagihugu bahaguruke bagwanye uyo mwicanyi ariko arasesa amaraso mu Burundi ariko arasesa amaraso mu gihugu agashaka no gukokeza no gusongera isibe kugira ngo amaranishe abanyagihugu mu kubacanishamwo amoko abateranya teranya abanyagihugu n'ibindi bihugu bibanye by'abazimya muriro ico kibazo nibaza neza yuko tushishuye neza nibaza neza yuko utahuye nibaza neza yuko mwogerageza ntimuzoze muri yumvira ngo nakana naka kandi umwansi w'abarundi mumuzi umwansi w'abarundi mumubona
ubu rero nkuko twahe ko turabivuga ko muragerageza kwisuguganya mugerageza kumenyekanisha ivyumviro vyanyu hirya no hino none hari kintu gishasha turasanzwe tuzi yuko mukirongoye umugambwe CNDD-FDD imbere y'amategeko none mweho muzohava muhamagara n'indi migambwe cyangwa imihari kugira izikorane namwe mugire inguvu kugira mubashe kugwanya leta y'u Burundi hari no munsi gushikaho isubiza u Burundi mu nzira y'amahoro umutekano n'iterambere ija muri gwanyu Hussein Rajab
Gome abagumya banga biyemeje kubahiriza amategeko ntibazorinda kuyamamaza kugira ngo bakorane n'imigwi n'iriya canke n'abana bariya habanamba abanyagihugu baramaze kuhaguruka kwigenekerezo rya 26 ndamukiza kugira ngo bahangane n'akagwi kariko karakora ubwicanyi n'akagwi kiyemeje guhonyanga amasezerano ya Arusha n'akagwi kiyemeje kwihagira ubutegetsi bw'ikiringo cya gatatu ku nguvu ako nako kakaba karongowe na Petero Nkurunziza abahanganye nako kuvyukuri ataburyarya atabiharuro vyo kwipanga usanga n'ukuri bari hamwe usanga twese turi hamwe ntituzorinda ro kwiyamamaza abagumya banga biyemeje kubahiriza amategeko ntibazorinda kwa kwiyamamaza kugira ngo bakorane n'abandi kuko kukivi usanga turi kumwe usanga twaracuditse usanga dufatanye munda tutarinze no kubija inama anacho gituma duhanura bamwe bamwe bo muri senarede ko bo kwikura mu mutwe ko ari bo bonyene bazoganira n'ubutegetsi ko ari bwo bonyene boterezwa kuganira n'ubutegetsi kandi atari bo bonyene bahanganye nabwo no kuvuga rero mu makungu bavuga yuko hazobaho ibiganiro hategerezwa kuba ibiganiro birimwo bose nitwogira rero ngo tugire urunani hanyuma tuce dukumira abandi tutegerezwa kugira urunani rumwe rw'abarundi bose kugira ngo duhangane neza n'umwansi haba ku rugamba haba ku nzira mu nzira y'ibiganiro ari nacyo gituma iyo nyifato itegerezwa kuzohinduka aho rero ndibaza ko mwavyumvise ndibaza neza yuko mwantahuye
kenshi muri iyo dufise umushitsi kuri Radio Bujumbura International turakunda gushikiriza ikibazo kibazwa n'abanywanyi bacu abanywanyi batari bake barabumvirije aho mwari ko murashikiriza ijambo aho mwari muri ko murahimbaza umwaka umwe muvuye mu buroko ku mpimba hajya I Bujumbura barashimye ivyo mwavuze none ubu naho iyindi myaka iri kwirakurikira iyindi minsi iri kwirakurikira mwimirije gukora iki kugira ukuri kuje ahabona nkumbure hariho nivyo mushobora kudushikiriza muri aka kanya nyene cyankwe muzodushikiriza hanyuma mugabo mutubwire yuko mugifise iyo ntumbero yo kudushikiriza ivyatumye Uburundi bwononekara ivyatumwe Uburundi butwagwa nabi tugashika mu ngorane turimwo uno munsi ijambo rwanyu nyakubahwa honorable Hussein Rajab
gome urakoze utumye icyo kibazo cyawe gituma duheza neza ukuri n'ikigwanisho gikomeye ukuri kuragwanya ibinyoma ukuri kuragwanya ingeso mbi z'ubusuma ubwicanyi n'ibindi ukuri nyako gutegerezwa kujana no butungane kuko butungane niyo nkingi y'ukuri murabona neza yuko Petero Nkurunziza nakagwi kiwe basigaye ari abatunzi bahereje ko bafise ubutunzi gusumvya n'ubutunzi bw'igihugu noneho igihugu camaze kuba akaheze murazi neza yuko ibiganza vyabo vyuzuye amaraso gusa ariko rero ukuri ko shobora kuja habona kutajanye n'ubutungane kuca guhinduka inkuru urukurukuru inkuru abantu bumva bibereye mu bunywero mu mihani wabo ku kivi n'ahandi bagasigara bagutera ko inkuru isanzwe jewe rero sinkeneye inkuru iza nk'iyimera nk'iyicafuza gusa Petero Nkurunziza nakagukiwe dukeneye yuko iyo nkuru iza imukosora murazi neza neza yuko hariho amanyanga menshi yagiye arakora wenye n'ubwiwe nakagukiwe arondera ubutunzi budaciye mu mategeko ari nacyo gituma usanga yipanze no muri ibi vy'ibi biringo biriko birakore biriko birakogwa birakora maroregwa mu Burundi ariko uko kuri ivyo yagiye arakora murazi neza yuko yakoresheje ubuhinga bwinshi n'ubutegetsi bwiwe akaca abitumbereza ukundi abashaka maronko abashaka ibiti bakaca babisama bakaca babikoresha uko bavyumva kugira ngo bamunezereze noneho ivyo basanga bavuga ku maradio muri bukavugwa za Falcone havugwa ubwicanye bw'imuyinga n'ibindi ababivuga amaze kubapfumbatisha amaze kubaha ibiti bose fye baciye bamera nk'amashugwe yanyagiwe n'urubura baciye binumira ugasanga rero ya madosiye arabitswe nta numwe asigaye aravuga ejo bundi narumvise Rufyiri ariko aravuga kubijanye n'urufu rwa Mane rumva Ernest ati noneho raba nsigaye mvuga jenyene n'umuryango wa Mane rumva abantu benshi barahoze barahunze nivyo hariho abahoze kubera umutekano muke mugabo hariho abandi bataryogora nari mu mpimba naravyumva narakurikirana amakuru yose avugwa hariho abataryogora hariho nabatubahuka kuja gushigikira abo muri societe civile kukwanka kwisabuza kukwanka gusesa injya ziri mu kanwa ivyo rero nivyo rero nobabwira nti ukuri ntukunyegezwa kuzotinda kuja habona kandi tukagategerezwa kujana n'ubutungane havuzwe vyinshi twebwe tugenda turiweza twumviriza tukihorera nayo ubundi nta utwara ivy'igihugu nta usesa maraso y'abanyagihugu ngo vyijane murakoze
Honorable Usene Rajabu turabashimiye kuri uyu mwanya mwafashe wo kudusigurira no gusigurira abanywanye ba Radio Bujumbura Internationale baba abi Burundi cyangwa mu mahanga turabashimiye cyane aho muri murakoze cyane
murakoze cyane ndashimiye Radio Bujumbura Internationale nkashimira n'abatumvirije bose nkashimira na wewe nyene washoboye kutwihanganira naho ubutaha